ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabaramukije nonga ndabahe ikaze mu kiganiro yaga ndwi umugambi w'amashyirahamwe Alert International Police Tutinantin z'ubufashe bw'umwe bw'uburayi kuri mikoro muteramanya nanje Alexandre Bizimana.
Izo mpunzi zimaze igihe zihura n'ibibazo by'ubuzima n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana, abakenyezi bagafatwa ku nguvu mu mirima iri mu misozi ihanamiye ikambi ya Rusenda bigakogwa nabo nyine bitwaje ibigwanisho. Isubizwa mu bikogwa gico kirindiro cha Monisco mu Rusenda kiri mu bintu bikenewe cyane. Pacifique Munezero.
Ikigo cy'Abanyamerika kijejwe gukingira abanyagihugu bari mu matati cyararungitse umugwi w'abatohozi mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda kuri no wa gatatu igenekerezo rya 14 ndamukiza kugira barabire hamwe n'impunzi uko igikorwa cy'ingabo za ONU Monisco cyo gukingira abanyagihugu cyagenze. Umugwi w'abatohozi warungitswe muri iyo nkambi inyuma y'amezi atatu ikambi y'abasirikare ba Monisco yari mu Rusenda yugawe. Iyo kambi ikaba yafasha mu gucungera umutekano w'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda kuva mu mwaka wa 2015. Impunzi zayaze n'abo batohozi zemeje ku mutekano wazo ata
kuva Monisco ivuye ngaha nukuri umutekano wifashe nabi kuko kuva Monisco ivuye aha hibonekeje abasuma b'inkoho mu ikambi impene muri 26 baratwaye impene zitandatu batwara n'ipano bahaka kwica na mwene izo mpene. Abantu bafise inkoho baritembereza cyane ngaha mu nkambi. Turasaba ribishoboka yuko Monisco yogaruka igakingira umutekano kuko kuva Monisco agiye inyuma y'inkambi habaye abasoda benshi nk'abari mu misozi bambaye impuzu za gisivire abasoda benshi cyane ntitumenya na basoda bwoko ki. Abana bacu bagiye gusenya bariko barafatwa ku nguvu cyane gusumbya aho Monisco yarari ngaha. Turasaba yuko yoshobora kugaruka.
Impunzi zo mu nkambi ya Rusenda zitakambira amakungu kongera kugurura ikambi mu Rusenda y'ingabo za ONU Monisco kugira zicungere umutekano w'iyo kambi.
Urunani rw'abakenyezi kubw'iterambere n'amahoro baratanguye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 15 ndamukiza 2021 mu gisagara cha Uvira inyigisho zo guhimiriza ku bugabo nyakuri mu baserukira abandi mu ntwaro mu madini mu mashuri mu gwaruka no mu mashyirahamwe adaranye inyungu za politike. Abantu barenga 50 nibo bariko bakurikirana izo nyigisho. Angel Sifa Munyaka ni mwiju rya mugenzi wacu Odette Nibizi.
Ishyirahamwe IFDAP rifatanije na Fondation Pans barateguye igikorwa cyo kwigisha ku gitsina gabo kugira bagwanye ukutangana kw'ibitsina ku bantu baba ibuvira. Kubw'umupfasoni Eme Byamungu ubuserukira iryo shyirahamwe intumbero y'icyo gikorwa kwa rukungura ubumenyi abitabye ibyo bikorwa bangana 50. Abaserukira amasomero amashengero ugwaruka kwabigeme abagore baserukira abandi abanyeshure n'abaserukira abanyagihugu b'igitsina gabo. Mu ijambo ryiwe Eme Byamungu yavuze ko igitsina gabo ari cyo kizi imbere mu kugira habe ihinduka mu kibano mu kunganisha abagore n'abagabo.
Tugira mu Rusenda ishyirahamwe rijejwe ubuzima bwa misi yose bw'ikambi impunzi y'Abarundi ya Rusenda IDES ku bufashe bw'ishyirahamwe ry'abakenyezi kubw'iterambere rirama AFPD bari mu igabura ry'ibikoresho by'isuku ku bakenyezi n'abakobwa bari mu rugero rw'uburimbuke mu ikambi ya Rusenda guhera kuwa gatatu igenekerezo rya 14 ndamukiza 2021. Eric Itangishaka.
Kuva ejo haheze igenekerezo rya 14 ndamukiza umwaka wa 2021 mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda bariko baratanga ibikoresho by'isuku ku bakenyezi bashika 2500 n'abigeme bamaze kugera mu bigero. Ibyo bikoresho bikaba bigizwe n'uduhuzu two munsi dutatu, isabune zo kumesa zibiri, uburosi bwo koza amenyo n'umuti wabwo, kotegise zitatu, agafukamunwa kamwe, akadobo gatoya kamwe, hamwe n'akabike kamwe. Bikaba ari vy'amezi atatu yaraheze muri uwo mwaka. Ababihawe bakaba bashima ibyo ibikoresho by'isuku baronke kwamenyesha yuko kuva ikambi impunzi z'abarundi ya Rusenda ibaye hari ubwa mbere abakenyezi n'abigeme bari mu bigero bahabwa ubukore ibikoresho by'isuku harimo umuti wo koza amenyo n'uburoso
ingurube zitari munsi y'icumi ziriko zirapfa ku munsi aho ni muri komine ya Katanga muri sekiteri ya Mutambala territoire ya Fizi izo ngurube zo muri ico gice ca Fizi zafashwe n'ingwara itaramenyekana bigatuma aborozi baho mu Katanga baja mu bibazo abo borozi barasaba abaganga b'ibitungwa ariwo bitwa abaveterineri mu Kinofunofu garukira mu ntumbero yo kugwanya ico kiza ciraye mu bitungwa vyabo nino ngahigano cyacu cyo kuno munsi kirangiriye mwagiteguriwe na Hassan Shaban na Marshal Ninazwe bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba mwagishikijwe na Angel Alexandre Bizimana naho gutamurakoze.